Ubu naho turabiga icapu ca 22. Nuko abasoda bajana Paulo I Kaisariya bamushikana imbere ya buramatari yitwa Feliki. Maze abayuda batangura kumwagiriza ngo barabikimutsindisha, ariko buramatari nta kintu na kimwe yabonye. Nuko rero Feliki ntiyagombye kubabaza Abisirayeli, kandi ntiyagombye gushira mu ibohero Paulo ataca muziza. Yari yizeye rero yuko kumbure iyo muhi giturire. Nuko Paulo yaranse gutanga igiturire, bica bituma Feliki amugumiza mu ibohero amara y'imyaka 2 kugeza haje uwundi buramatari yitwa Fesito. Nuko buramatari mushasha yitwa Fesito amaze kuza, abayuda bongeye kwagiriza Paulo imbere yiwe, baca bagomba yuko yogenda gucirirwa urubanza Yerusalemu, ariko Paulo yamenye yuko ashobora kwicirwa mu nzira. Nuko Paulo aravuga ati, oyaye, ntimushobora kunsubiza I Yerusalemu, ahubwo ngomba kwitwara imbere ya Kaisari I Roma. Muri icyo gihe buramatari yaciye yakira abashitsi biteka, umwami Agripa hamwe n'umugore wiwe Berenike, bari bamaze kumva bimwe bimwe byerekeye uwo muntu yitwa Paulo. Nuko Fesito acatumako Paulo kugira ngo avugire imbere yabo ibimwerekeye, maze Paulo ababwira iby'ubugingo bwiwe bwose n'ingene yahindutse akaba umukristo n'ingene avuga ubutumwa. Mbega mwibaze yuko Imana yanejerejwe nuko Paulo yanse gutanga igiturire ngo agihe Feliki. Nivyo kuri ndizera ko Imana yabinezererewe. Kumbure Paulo yatanga igiturire yari kumara iminsi mike ya mwibohero, ariko kandi yemeye kuguma kukuri naho vyamutwaye kumara imyaka 2 yose mwibohero. None weho nibitega mugenzi wanje, umviriza icyo umusiguzi avuga mu gice cindwi ku murongo w'indwi. Nukuri kugunga guhindura umunyabwenge gipfu, kandi impera izimiza ubwenge.